muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi mbahaye ikaze muri gahunda iwanyu mu ntara.
Hari uburyo bwinshi burimo bukoreshwa mu rwego rwo gupima yaba ari izo kamera, yaba ari naturiya dusikana duto, mu rwego rwo kugira ngo twirinde yuko hari uwatwinjirana mu by'ukuri.
Uyu ni umuyobozi w'akarere ka Rubavu, Habyarimana Gilbert, ni ku kibazo cya Ebola na kamera zigomba gupima abantu binjira mu Rwanda ikivunge. Naho mu Burundi bafunguye ikigo kizajya gipima kanseri ku buryo bwa gihanga. Mbere y'iwanyu mu ntara nyirizina, mureke mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana abanza tunyurure muri make mu makuru yo hirya no hino ku isi.
Ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe kugenzura no gukinga indwara CDC mu funyafunyo y'Icyongereza cyashikirije jo ku munsi wa kane ko abakozi bacyo 12 barungitswe igoma muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo gufasha guhangana n'ico kiza cya Ebola. Icyo kigo cyatangaje ko gishobora kuzorungika abandi bakozi bacyo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Congo ahazogaragara ko hari umutekano. Umuyobozi w'icyo kigo Dr. Robert Redfield yashikirije jo ku munsi wa kane mu butumwa bwiwe bwa Twitter ko intambara zahagaritse utwigoro tw'abajejwe mu magara y'abantu guhangana n'ico kiza. Ico kigo cyashikirije kandi ko kiriko kirakorana n'ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire n'andi makungu kugira barabe ko umutekano ukwiye, babone kurungika abandi bakozi ba Amerika mu by'amagara y'abantu mu bice biri inyuma y'igisagara cya Goma. Perezida wa Mozambique hamwe n'umukuru w'umuhari Renamo utavuga rumwe n'ubutegetsi barasinye amasezerano y'amahoro ijyo ku munsi wa kane. Amasezerano arangiza imyaka y'intambara izo mpande zibiri zari zimazemo. Ayo masezerano y'amahoro arangije ubwicanyi muri ico gihugu inyuma yo kuronka intahe yo kwikukira ku bukoloni bwa Portugal. Umuhari Renamo warwanye intambara na leta ya Mozambique, intambara yahitanye abanyagihugu barenga umuriyoni imbere y'uko amasezerano y'amahoro aterwa ku mukono mu 1992. Kuva muri uwo mwaka Renamo waritavye amatora yatunganijwe muri ico gihugu, ariko uwo mugambwe wagumanye ibirwanisho rimwe na rimwe habaye ukudahuza muri politike bagaca bikora kuri ibyo birwanisho vyabo. Umunyamerika yiyunze n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu muri Siriya mu 2014 mu nyuma afatirwayo mu ntango z'uyu mwaka yaratahukanywe muri leta yiwe ya Texas ahagiye gushirwa imbere y'ubutungane kubwo kwifatanya n'iterabwoba. Ibyo byashikirijwe n'ubushikiranganji bw'ubutungane ejo ku munsi wa kane. Amakuru atangwa n'abacamanza avuga ko Omer Kuzu yavukiye i Dallas yahawe imyimenyerezo yo gukoresha inkoho muri Iraq mu nyuma ja muri Siriya, aho yarihwa amadolari 125 ku kwezi asanura ivyuma byo gutumatumana ko amakuru vy'abarwanyi w'umuhari wa leta ya Kiisilamu. Kuzu w'imyaka 23 abaye umunyamerika agira 6 akurikiranywe n'ubutungane bwa Amerika kukuba yariyunze n'imihari y'iterabwoba. Muri Arabia Saudite ico gihugu kigiye kurekurira abakenyezi gufata ingendo mu mahanga batabanje guhabwa uruhusha n'abagabo. Byashikirijwe na leta ejo ku munsi wa kane, ingingo igiye kuzorangiza umugenzo watumye ubwo bwami bunebagurwa n'amakungu. Kandi abakenyezi bamwe bari batanguye kubuhunga barondera ahari umwidegemvyo. Iryo hinduka rikwiye itegeko ryafata abakenyezi bakuze nk'abana mu guha ubutegetsi umugabo canke se w'uwo mugore, ndetse n'uwo bavukana w'igitsina gabo gufata ingingo kuri bo. Iyo ngingo kandi ifashwe inyuma y'imyaka abaharanira agateka ka muntu basaba k'uwo mugenzi ufutwa. Inyuma kandi yaho bigaragaye ko abagore bariko baragerageza guhunga abagabo babo. Naho hari n'iyindi ngingo yari yafashwe mu mwaka uheze yemerera igitsina gore muri Arabia Saudite gutwara imodokari.
Aloyezu urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi tugejejeho inshuti zacu mbibutse ko iyi mwumva ari radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda uzibye ku maradiyo yanyu nimudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.wazitatu.com radiyo yacu www.vo.com iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umubyeyi w'umwana w'umwaka umwe wanduye Ebola nawe iyo ndwara yaramufashe biratangazwa na OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima uyu mubyeyi kandi n'umugore w'umugabo wishwe na Ebola ejo bundi kuwa gatatu Igoma abaye uwa kane uzwi wanduye Ebola muri uyu mujyi wa Goma hagataho Hashize ukwezi kurenga u Rwanda rushyize ibyuma bya kamera ku mipaka iruhuza na Goma kamera zigomba gupima umuriro mu kivunje cy'abantu kugira ngo batahure ushobora kuba yanduye Ebola ese izi kamera zatangiye gukora ni inkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana
Ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo u Rwanda rwatangaje ko rwatangiye gukoresha kamera mu gutahura abafite umuriro mwinshi nka kimwe mu bimenyetso bishingirwaho umuntu akekwa indwara ya Ebola Izi kamera zashyizwe ku mupaka ibiri ihuza imijyi ya Goma na Gisenyi imipaka ikoreshwa n'abatari bake mu buhahirane bw'imijyi yombi Lieutenant Colonel Dr. Kanyankore William uyobora ibitaro bya Gisenyi yavuze ko ari kamera zifite ubushobozi bwo kugaragaza umuntu abaganga bakoresha utwuma dupima umuriro bakwibeshyaho Izo kamera zigahita zitanga impuru z'uwo muntu agakurikiranwa kugira ngo afashwe byihuse.
Ni kamera zifite imbaraga ku buryo zishobora gufata umuntu uri mu kivunje cy'abantu barenga 50% ikaba yabona umwe ufite umuriro. Kubera ko nizo zonyine zishobora kutwereka wa muntu abantu bibeshaho.
Ni kamera eshatu zirimo ebyiri zashyizwe ku mupaka mutuzwi nka Petite Barrière unyurwaho n'ababarirwa hagati y'ibihumbi 55 na 60 buri munsi naho iyindi ishyirwa ku mupaka munini wa La Corniche. Izi kamera kandi zari zitezweho kugabanya imvune ku bakozi bakoresha utwuma dupima umuriro wa buri muntu wese ugiye kwinjira mu Rwanda turutse mu mujyi wa Goma no kuba ntawakwibeshwaho ngo abe yatambuka kandi afite umuriro mwinshi. Nubwo izi kamera zashyizweho zateguriwe, amakuru y'imikorere yazo ntavugwaho rumwe. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwemeza ko izo kamera zatangiye gukora nk'uko umuyobozi wako Gilbert Habyarimana bivuga.
Hari uburyo bwinshi burimo bukoreshwa mu rwego rwo gupima yaba ari izo kamera, yaba ari naturiya dusikana duto mu rwego rwo kugira ngo twirinde yuko hari uwatwinjirana mu by'ukuri. Nazo rero zirimo zikora icyo dushobora gukoresha cyose turi kugikoresha mu rwego rwo kugira ngo twizere yuko twakumiriye.
Zatangiye gukora ryanya kwa mea ko amakuru dufite yizewe bavuga ko zitaratangira gukoreshwa.
Igenya kwa minisita w'ubuzima yari ahari icyo gihe nibwo zatangiye gukora.
Ubu mwakomeza ko zirimo gukora?
Ubu zirakora rwose kuko ngira ngo ntekereza ko hari n'abanyamakuru bari bahari bagaragaza ko zikora.
Nyuma y'uko hari andi makuru yemeza ko izi kamera zashyizweho zitaratangira gukoreshwa icyo zagenewe, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kawoye wari mu kiganiro Minisiteri y'Ubuzima yahaye itangazamakuru ku mugoroba wo kuri uyu wa kane yabajije Minisitiri w'Ubuzima Dr. Diane Gashumba igituma izi kamera zitaratangira gukoreshwa n'igihe zizakorera. Minisitiri Gashumba yemeje ko hari bitaranozwa ngo zitangire gukora ariko ntiyatanga igihe bizarangirira.
Kamera rero zirimo gutunganywa kugira ngo nazo zunganire za thermometre zisanzwe kuko ikiza cya kamera zishobora no gufata abantu benshi icyarimwe. Ni inyunganizi. Zashyizwe ku mipaka igera kuri 11 ntabwo ari kuri Goma gusa, ku mipaka ya Rubavu gusa n'ahandi zirimo gushyirwaho kandi turimo kuzisetinga ku buryo dushyiramo umuriro umuntu muzima hanyuma wawurenza inzogera ikavuga abantu bakamenya bati uriya muntu ni ukwitonda akagomba guhabwa ubufasha agomba guhabwa.
Uretse izi kamera zigitunganywa ariko Minisitiri w'Ubuzima avuga ko uburyo busanzwe buriho bwo gupima bugiye gukazwa kurushaho.
Icyo navuga ni uko kamera zashyizweho kugira ngo zunganire ubundi buryo buhari. Muzi ko hari abantu bari ku mupaka bafite utwuma dupima umuriro utambutse wese, ubu noneho tugiye no kongeramo imbaraga abantu batonda umurongo bajye binjira neza. Ejo nabyo mutazabibona mukavuga ngo ariko abantu barimo gutinda ku mupaka. Reka batinde bariko bapimwa nta muntu uduca mu bihumbi kuko murabona hariya kuri Petite Barrière abantu binjira ari benshi. Ziriya thermometre rero zikoreshwa n'intoki tuzabashyira ku murongo neza, umuntu agiye imbere yapimwe neza yasuzumwe neza nkuko kwiko babigenda.
Ministeri y'ubuzima mu Rwanda ivuga ko abantu bakwiye kwitwararika amabwiriza ajyanye n'isuku nko gukaraba intoki n'amazi arimo umuti wabugenewe yashyizwe ku mipaka. Inzego z'ubuzima zivuga ko kugeza ubu nta murwayi wa Ebola n'umwe uragaragara ku butaka bw'u Rwanda. Ni mu gihe ariko mu mujyi wa Gomuhana urubibi n'akarere ka Rubavu abandura Ebola bakomeje kwiyongera. Kugeza ubu abamaze kwandura Ebola muri uyu mujyi bamaze kuba bane. Barimo umupasiteri wagaragayeho ubu bwandu ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa karindwi apfa ku munsi wakurikiyeho, hakabamo umugabo wakoraga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro Beni wageze igoma ku itariki 16 ariko atangira kwitabwaho ku itariki 22 asuzumwa Ebola ku itariki 30 aza gupfa ku itariki 31 z'ukwezi kwa karindwi. Nyuma y'urupfu rw'uyu mugabo, umugore we n'umukobwa we w'umwaka umwe nabo byemejwe ko bamaze kwandura Ebola. Kuva icyorezo cya Ebola cyakwaduka muri Kongo mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize kimaze guhitana abasaga 1,800. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi bakunze ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi: 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi: 640, 9,470, 1,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Turi no ku rubuga rwa interinete rero, radio yacu voa.com, naho mushobora kuhasanga amakuru n'ibiganiro byose tuba twabateguriye. Tujye mu Burundi. Bamwe mu baganga bishyize hamwe bashinga ikigo kizajya gipima kanseri bakoresheje ubuhanga butasanzwe mu gihugu cyabo. Iyi nkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Turayigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri mu Rwanda.
Kuri uwa kane niho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwuguruye ikigo kizopima indwara za kanseri. Muganga Jean Marie Harimenshi akirongoye avuga ko kizanye ubuhinga bushasha buzokunganira icyari gisanzwe mu bitaro bya Wahaled.
Icya mbere kije gupima kanseri, ikigo cyari cyasanzwe tuvuga ko cyari muri Université y'Uburundi muri Hôpital ya Wahaled. Mugabo bari basanzwe bafite ingwane zitari nke, ariko iki kigo kije gusahiriza icyo kigo cyari muri Hôpital utari Université ya Wahaled. Kandi iki kigo cyacu kizanye ubundi buhinga utari wasanzwe, kuko twebwe dusanzwe dukorana na Université de Lille mu Faransa. Igihe tugize ikibazo icyo tudashoboye cyo tukirungika mu Faransa kugira abadufashe gutora inyishu.
Umwunganizi mushikiranganji bw'amagara y'abantu arashima ko biyumviriye gushinga icyo kigo. Muganga Jocelyne Sanzerugeze avuga kandi ko bazoshigikira mu kwigisha abaganga ku buryo bwo kunayivura.
Bazoheza rero bafashanye icyo kigo cyari kiri mu bitaro bya Wahaled, ariko cyari gifite ubushobozi buke bwo gupima ibyo iki kigo gishoboye. Bazoheza bafashanye, hariho rero no kwigisha abaganga bifuza kwigi bijyanye no kupima kanseri n'abiga kubijyanye no kuyivura. Mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu turiko turarondera abifuza mu baganga bariko baraheza muri ino myaka kugira ngo baje kunonosora ibyo vyigwa, tube dufise rero abashobora gupima n'abashobora kuvura.
Amakuru isoko ryacu rikura mu baganga nuko abagwayi bahora barinda kurindirizwa umwanya muremure inyishu ziva mu bipimo vya kanseri, bamwe zikanabashikira bamaze kwitaba Imana. Afise amikoro nabo bagaca basimba mu bihugu bifise ubwo buryo bwo gupima bukwiye. Uyu munyagihugu arashima umuzo w'iki kigo.
Ahuguruye ikigo nk'ico turashima cyane, kuko n'abarundi basanzwe bafise amikoro make. Nk'umuntu yagwaye iyo ngwara rero bica bigorana ingene afata amadeplacement aja hanze agirane. Nubwo mwumva ngo ni hatoye mu Rwanda, si hafi kuko n'amafaranga bakoresha si n'amarundi, n'amafaranga yahariye kandi afise agaciro. Rero ucusanga bitwara uburyo bwinshi cyane n'umurundi mu nyagihugu mu Rwanda atarafise uburyo bwari busanzwe ari bukeye cyane. Rero twavuga ko tuvyakiriye neza neza cyane ahubwo ibigo nk'ibyo bisanzwe bivura ingwara nk'izo zirinda kuvurirwa hanze byo gwizwa mu Burundi kugira ngo umunyagihugu mu Burundi ntabandanye avunika.
Urongoye iki kigo kigiye kuza kirapima kansere muganga Jean Marie hari menshi avuga ko bazokorana n'ibitaro byo mu gihugu hamwe nivyo hanze kugira abagwayi bashobore gushikira abavuzi vuba.
Dukorana n'ibitaro binga mu gihugu cyose gupima ni ikintu gikomeye kugira umugwayi amenye ko agwa kansere. Cha dukorana n'abandi baganga bari ngaha, hari abaganga bahera kuza bavyinonosoye cyo gutanga imiti, turakorana ariko nashaka kubasigura yuko sabagwayi wose afite kansere akeneye imiti. Hari umugwayi afite kansere akeneye gusa ko bamubaga, nayo abaganga babaga i Bujumbura barahari no mu Burundi hose barahari. Hariho abagwayi afite kansere bakeneye imiti ikomeye y'ibita chimiotherapy. Iyo tudafise mu Burundi hariho muri ibihugu duhana imbibi hariho bayifise turabarungikayo bakagenda.
Ikigo kizopima indwara ya kansere kiri hagati mu gisagara cha Bujumbura muri komine Mukaza kivuga ko citunganije mu bikoresho kikaba catangwe gupima icese kuva kuri uyu wa kane.
Desire Hatungimana uri mu Rwanda urakoze kuri iyi nkuru tugejejeho. Nshuti zacu mbibutse yuko kugira ngo ijwi rya Amerika ribashe kugera kubagezaho inkuru zo mu Burundi, iradio rero yanyu yifashisha abanywanyi bayo bari mu Burundi nyine kubera ko leta y'u Burundi yahagaritse abanyamakuru bacu ibabuza gukora akazi kabo. Niyo mpamvu kandi inkuru ziturutse mu Burundi muzigezweho n'abanyamakuru bacu bari hanze y'u Burundi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuturage w'umunyekongo nyine umaze imyaka 36 ashinze idini bita Malkia wa Bubembe muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Epfo yatangiye kwiyita Imana. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Imperi y'abayoboke bayo baje baturutse mu bice bitandukanye byo muri Kongo, u Burundi, Tanzania. Iyi mana yitwa Bulangali Masi Tatawa Isererwa yari yitabiriye igiterane cyo kwizihiza imyaka 36 ikanisa rya gatatu rya Marikia wa Bubembe ritangiye. Yavuze yuko muri iyi myaka ishize abantu bamusenga bagiye bicwa, barafungwa ndetse bagahohoterwa n'ubutegetsi bwawo zari ubwa Zaire. Ariko kuri uyu munsi iyi mana ivuga yuko yishimira uburyo abantu bakomeje kuyisenga. Bamwe mu Barundi bavuye mu gihugu cy'u Burundi baza kwifatikanya n'abaturage b'abakongomani bayobokeye Imana yitwa Bulange Tatawa Isererwa binyuze mu mbyino ndetse n'indirimbo babyiniragiye Imana yari ikikijwe n'abakuru 24 basabye abatuye isi kuyobokeye Imana y'umwirabura.
Yewe icyo nabwira abanyafurika ku Imana twamenye nuko boshobora kumenya Imana mu butatu bweranda kandi Imana mu muntu, kuko Imana yavuze turemo umuntu asa natwe. None twereka gusenga gute Imana mu muntu kandi Imana yavuze turemo umuntu asa natwe. Byiboneka ko twebwe dusa ni Imana kugira yavuze ko turemo umuntu asa natwe.
Ariko aravuga yuko Imana mwamenye ari umuntu kimwe nuko wavuga umurundi wo mukayanza cyangwa umurundi wo mu rugombo.
Yego, Imana twamenye ni umuntu, ni nka kujya Yesu nawe ari umuntu, yari umuntu wo muri Nazareti. None ko twemeye ishengero rya kabiri Yesu Kristu, tukaza turisenga duhimba zivuga Yesu ni Nazareti, Yesu Yeruzalemu. None Yeruzalemu ni hariho, Yeruzalemu hariho, i Nazareti hariho, naya masaha hariho. None ni nacyo gituma n'uyu munsi tuvuga ati Tata wa Isererwa ni umuntu kandi arimo ubushobozi bw'Imana.
Gusa abayoboke babwijwe ijya Amerika kuri uyu wa gatanu ko nubwo hari intambwe bateye mu gusenga Imana yitwa Tata wa Isererwa bagifite imbogamizi zamwe mu madini yo mu gihugu cy'u Burundi, avuga yuko basenga ikigirwamana. Hagira Imana Beni n'umwe mu bayoboke b'Imana iba muri Kongo.
Abayoboke bacu nta ngorane bafise mugabo amashengero niyo atumba, kuko amashengero avuga yuko tudasenga nk'uko basenga. Ari twebwe turi katolika, twebwe turi mizirba, twe ntituraporoti, twebwe ni troisieme eglise Malkia wa Bubembe.
Anualite Sabimana avuga yuko atari amadini yonyine yo mu Burundi ananiza abayoboke babo, ahubwo n'ubuyobozi bwo mu gihugu cy'u Burundi bwicara buhamagaza abayoboke babo kugira ngo bisobanure uburyo basenga umuntu.
Nagiye usamba mu mabiro yose bambaza ni kuki dusenga umuntu, tutende n'umuntu kwaga dusanganya n'umuntu, kuko na Yesu yari umuntu. Ndiye ataba umuntu ni mwari kumutera amabuye, mwari gutera amabuye igiti cyangwa ikigirwamana, ni mwamuteye amabuye kuko mwabona ari umuntu ava amaraso. Nuko mwe bamusenga natwe niko twamusenga.
None se iyo basobanuriye babyumva gute nk'abo bayo ayo mashengero nabo muvugana
nta na kimwe bumva ahubwo barangwanya mpaka barangwanije kugira ngo bafute ishengero bararaba personnalité civile turafite twebwe dukorera ku mugaragaro ntitwinyegeza personnalité civile ya depuis 2003 bazoyifuta gute kuko inuzenye personnalité civile décréloa ifutwa n'indi noriyo yindi ntayo bampaye bongira ngo bizofutwa gute
iyi mana ivuka muri territoire ya Fizi ifite abana n'umugore ivuga yuko isi yose yari kwiri kuyisenga kuko ari imana ya gatatu ibayeho nyuma ya Musa na Yesu. Vedaste Ngabo ku bijwi rya Amerika Baraka Mutara kigwa majyepfo.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nyuma rero y'iyo nkuru y'umuntu wita Imana muri Kivu y'Epfo, noneho tujye guhamagara abantu basuhuze ababo. Uwa mbere dufite ni Eric. Eric we?
Oui.
Urakomeye?
Ndakomeye cyane rwose.
Uherereye he Eric we?
Ndi Kigali.
Ye, tasha rero?
Ye. Murakoze cyane kumara akanya banje kubashimira.
Yego.
Eh, nakomeye mande n'insimbire rero mu Burundi wacu aho tuvuka. Gende mu ntara ya Ngozi, komine Ruhororo zone Mubanga, kumutumba wisha mbukiji kwenzi.
Yego.
Dabo ni mugango wanjirero, mugango wanjirizwe na mama, umugore n'umwana.
Yego bandanya.
Akuna data buke.
Yego.
Anyuma, naba naba abo, ndabatahike.
Mhm.
Polo zake awo ndabatahije data wa kitoma ndamutahije.
Yego.
Marume mganyari ndamutahije umugore wiwe n'abana Genoveva Iliasi pahuro nga mu Rwanda hanyuma wini ari nga mu Rwanda turatuye mu Burundi wacu ndatahije ngenda na Polo.
Yego.
Ndatahije na Gambi Munkowa ba Fredina ba Fideli ba Simeho.
Yego.
Aho ndabatahije.
Nuko Erike we urakoze cyane.
Mama murakoze cyane kumva kakanya kujya Amerika.
Ye komera.
Abari mu Burundi bose ndababwiye ati Imana ikomeze kubana nabo kandi wikene nziza.
Ndizera ko bakumva rwose kuko no ku mirongo migufi bashobora kutwumva.
Akarije mu musaba kuduha.
Oya, kubera ko ubu ngubu ntabwo tuba twateguye indirimbo, mbese ni ukubahamagara mukavuga ikibiriraho gutyo nimba ariko nabyita, ntabwo rero tuba twiteguye ngo umuntu arasaba iyi ndirimbo none ngo tube twayisabye muri discotheque hakiri kare. Umbabarire.
Murakoze cyane banyakubaha Imana ibahezagire kandi ndabashimira cyane impamvu mutuba hasi.
Yego komera Eric we.
Yego.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, noneho duhamagare Ndasigwa we. Urakomeye.
Murakomeye, mumeze neza kuri rya Amerika.
Yego turaho rwose turabishimiye. Ni ukuri hehe se Ndasigwa we?
Ndi Lusaka.
Lusaka muri Zambia.
Yego, naga Ndasigwa ni Gasigwa.
Gasigwa.
Yes.
mbabarira Gasigwa. Nuko umwanya nuwawe rero. Umwanya nuwawe.
Ni Hussein atuza mubyeyi wanjye ari mu Rwanda. Yitwa Virginia, ntabwo natinya kumuvuga.
Yego.
Na bashiki banjye bose ndabasuhuza, bari mu karere ka Ngororero, umurenge wa Muhororo. Ndakumva twagiye gukora n'ahantu hatandukanye muri RWH. Ndasuhuza inshuti zanjye zose abo twiganye, haba ari muri Yave Bigogwe, yaba abo twiganye muri kaminuza muri Piyasi, yaba n'abandi bose banzi nka Gasigarambere. Bose ndabakumbuye cyane kandi ndabakumbuye mubanahirije cyane. Namwe kandi murakoze kugihuza.
Ndibwira yuko rwose bakumvise ko bakumbuye cyane. Gasigwa urakoze cyane.
Murakoze, murakoze.
Yewe umunsi mwiza.
Namwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, gahunda iwanyu mu ntara, na kanya ko gusuhuza abo mudaherukana. Kuri telefone dufite Onesfor. Onesfor we.
Tabwe mwaramutse.
Yego wiriwe nawe.
Yego niriwe neza rwose.
Uherereye he Onesfor we?
Ndi Lusaka muri Zambia.
Ye, nawe uri Lusaka?
Mu karere ka Chipata compound.
Ye, umwanya ni uwawe Onesfor we.
Ahubwambere ndatahije mwebwe na dusize kuri radio yacu.
Yego.
Ndatahije Aseri Jombari Bujumbura, ndatahije Alexi Nyanzarake.
Yego.
Ndatahije Alphonse ari mu Rumonge, ndatahije Andre ari Rusaka. Ndataije Antoine Mboneko ari muri Bene, ndataije Arikade ari Giburago, ndataije Adirene ari Bujumbura, ndataije Audrey ari mu Rwanda.
Yego.
Ndataije Lozine iga kaminuza ikiremba y'ubuganga.
Yego.
Ndataije Deni yige Univesite y'u Burundi, ubu akaba ari ino mu Rusaka.
Yego.
Ndataije Deste Gikoko ari no mu Rusaka agira imigisha. Ama murakoze cyane nawe, mugire imigisha kandi.
Onesfor, urakoze cyane nawe, imigisha iguhandagareho.
Yego cyane.
Ijwi rya Amerika, noneho duhamagare na Zaki. Zaki? Zaki?
Oui, ça va bien.
Urakomeye?
Yego, ça va bien.
Uri he Zaki?
Yego, ni kwa mazina nayo ni ndi kureze kire nkaba ndi ibujombora mu Burundi.
Yego. Tugize amahirwe kubera ko mu minsi ishize telefone zo mu Burundi zari zaratunaniye, nuko komeza.
Ego, bo uri mete neza ngira ngo murabyumva yuko amajije.
Ni meza rwose.
Yego, nkaba nifuza gutacha umugenda ndeyitwa Hermes.
Yego.
Ubundi hariho n'undi yitwa Onesfor ari Bujumbura, hariho na Monfrere yitwa Laurent ari Bujumbura, na Pasha papa mama bari mu Kayanza muri noro y'igihugu.
Yego.
Na Pasha Lemi na Ferete bari Ingozi, aba bose ndabikurije umucyo w'Imana.
Yego, yego, Zaki urakoze cyane.
Nange murakoze cyane.
Uyu munsi mwiza.
Nange mugire umunsi mwiza. Ndakunda cyane abanyamakuru ba Deutsche
Welle. Abanyamakuru bande? Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Ijwi rya Amerika.
Ni sawa. Komera Zaki.
Cyane cyane gusa.
Yee. Inshuti zacu nyine mbibutse yuko muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Gahunda iwanyu mu ntara.
Habibi, come close sweet yo mukire. Ese wabuzu ko wanzonze mami. Hey, nukuri singiriho. Oya nje sinibuka uko nabaga ntara kumenya tariki yari nyingi imitima yahuraka.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Medi ati Kabibi warantwaye umutima. Inshuti zacu, nahangaha dushoreje ikiganiro cyanyu iwanyu mu ntara. Ndabashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi, ariko rero mumenye yuko gahunda zacu zirakomeza nk'uko bisanzwe. Amakuru rataha n'ibiganiro bitaha ntibibacike. Muri ibyo biganiro nk'uko mubizi harimo Murisanga, mumenyereye kuva saa kumi. maze rero mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
sinazigera mora every time yeah.